Mu kiganiro giha ijambo abatwumviriza kuri radio Ijwi rya Amerika muri iki gitondo twaraganiye na Athanase Mbonimpa ayoboye ishyirahamwe Association Tubane do Gikuzi ridakorera inyungu. Turaza kuganira kandi na Madame Nizonkiza Consolat ari Bujumbura mu Burundi, hamwe na Risha Ninganza nawe nyene ari Bujumbura. Tukaba rero umutumire dufite uno munsi ari Athanase Mbonimpa, washobora kutubwira neza ku byerekeye iryo shyirahamwe ryanyu?
Yego, murakoze kumva ijambo. Shyirahamwe Association Tubane do Gikuzi ryavutse 2004, yemererwa na leta 2006, ifite icicaro muri komune ya Vugizo mu ntara ya Makamba, ikaba ari n'umunywanyi w'ikigo mpuzamakungu kijejwe ibidukikije twita mu Gifaransa Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Mu migambi dufise harimo ibice nka bitatu bikuru bikuru: gukingira ibidukikije, kurwanya umugera wa sida, kurwanya ubukene ducishije mu kugwiza umwimbu mu Burundi.
Nibihe maze gushikako imigambi maze gushikako muri iki gihe?
Imigambi nyinshi ishimishije twafashijwemo n'Uburaya, PAM, koperasiyo y'Abasuwisi n'Abongereza. Harimo cyane cyane gutera igiti, harimo no kugwiza imbuto cyane cyane nk'iz'ibirayi muri komine ya Vugizo, aho wasanga imbuto tuzikura mu maprovensi ya kure. Hariho kwegeranya abanyagihugu mu bikorwa by'iterambere nk'amabarabara ahuza imitumba n'iyindi. Ubu rero turiko tugwiza igiterwa gikomeye cyane bita kivurahinda mu Kirundi, twavuga mu Gifaransa cyitwa Trefacurcas. Icyo gikorwa rero tuzagikora muri komine ya Gihanga mu ntara ya Bubanza, aho tuzokwigisha n'abafasoni mu gukora amasabune muri icyo giterwa gisanzwe kibaho nk'abatari bazi ibikivamo.
Icyiyumviro cyo gushyiraho iryo shyirahamwe cyakujemo gute?
Cyavuye kuri novuga kwitegereza ko nabaye umukuru w'ishyirahamwe rya Association y'iterambere ry'ikomine ya Vugizo, naregera administration, nkegera n'abanyagihugu, ngumva ibibagoye. Niho rero imvukira z'abanyevugizo kwegerana tukaraba twishimikije biba mu Burundi. Nk'akarorero niko bamumenyesha makuru, mu Burundi Abarundi bagera rimwe ku munsi bakajya n'ibidakwiye. Usanga umurundi wariko akoresha munsi y'idolari ku munsi, ugasanga n'ubuzima bwaragabanutse, ugasanga n'abantu babaye benshi mu gihugu. Nubwo nk'akarorero mu ntara zimwe za Kayanza, aho dushyize ku bantu amajana andwi ku kilometero kwadara, ca tubaza tuti none ibyo nta kumuntu yobihindura acishije mu kwigisha abanyagihugu no guhindura ingendo. Muri iyo ntumbero rero havutse umugwi uyumvira iryo shyirahamwe kugira ushyirahamwe bakoreye mu ntara ya Vugizo.
Kubereko baratwumviriza, turiko tuganira na Athanase Mbonimpa ayoboye ishyirahamwe Association Tubane do Gikuzi ridakorera inyungu, rijeje gukingira ibidukikije, kuwongereza umwimbu w'ibifungurwa, hamwe no kurwanya indwara ya sida. Ifise icicaro ivugizo muri province ya Makamba. Nashaka kuza kuri Madame Nizonkiza Consolat, hari ikibazo ufise canke ikindi cyumviro woterera kuri iki kiganiro?
Ganiro, murakoze ku mijambo. Nuko ishyirahamwe ryacu rigizwe n'abantu 19, harimwo abashingantare 11 n'abafasoni 8. Hama nkuko mugenzanije ahaje kubivuga, twarashyize hamwe abo bantu kugira tubashigikire, tubafashe kurwanya ubukene, tubafashe no kubigisha ingene abana babo batoreka kwiga kubera ubukene. Rero bariyungunganya bakaziganya mu ishyirahamwe COPEC, ubu barageze kugurana na 50,000 bakaza baragurana na hama. Ivyo bigatuma umwana adashobora kureka kujya ku ishuri aronka amakaye, akaronka n'agakarata ko kwivuza ariko bita karte d'assurance maladie. Hanyuma ikindi naco nuko bakorera ibikorwa hamwe, bigatuma baronka ubumenyi bwo gukora kandi bakaronka n'inyungu muri ivyo. Natwe turashobora kubashigikira tukabaha agashuri ka bute iyo bariko barakorera hamwe ibintu vya association twagize ngo dushobore gukorera hamwe. Ikindi naco barashobora nko gukorera nk'umuntu akabatuma ko bagakirikira bagakorana bahaye agashuru kabute nabo nyene hamwe bakaziganya ahandi naho bakiyungunganya. Icyo nicyo kintu twashyize ko njeje kubankadira jewe njeje.
Urakoze. Ubu naho vugane na Risha Ninganza ari i Bujumbura, akaba aturuka nawe nyene mu ntara ya Vugizo. Risha, hari ikibazo ushobora kubaza aba batumire banje b'ubuno munsi ku vyerekeye iryo shyirahamwe ryabo?
Ego, ndabashimiye cyane, murakoze kuwuma ijambo. Kino cya mbere ntanguriye ko no kubashimira kuntu biyumviriye kubishyira iwacu aho dusanzwe tuvuka, kugira batangurire ku banyagihugu bacu. Icyo kindi ndakibashimiye cyane. Hama ikibazo nari mfise, numvise ko ari ishyirahamwe ridaharanira inyungu, batubwiye ko bari kumwe n'abandi kandi bakorana abantu bagera kuri 19. Ariko ikibazo nashaka kubabaza ni uko mu gukora bategereza gukorana n'abantu bo nkabona kwita abakozi bibaza. Nashaka kubabaza ko ari finansema baba bafise abantu babafasha kugira ngo ibyo bintu bizotere bijya imbere. Murakoze.
Athanase, urashaka kwishyura?
Yego, urakoze. Nagwanishure kuri icyo kibazo. Muri uyu mwanya niyo bari umuntu yegereye aho dukorera iruhande y'ikome komine duruka kuronka imfashanyo y'abaswisi yatumye twubaka ikigega cyo kuziganyamo imbuto n'ibiterwa tuzokwimbura ico kigega rero kiza kiriho baraduhaye imfashanyo y'ibikoresho nk'amapawa ingorofani n'amasoka twahaye amagurupe mashika 10 aho niho tugeza ibindi nazo bikorwa kiyungunganya akabatu koresha uburyo bw'iwacu rimwe rimwe nico gikorwa kihari ubu ariko turakora no mu zindi ntara z'igihugu navuze ko dukorera nk'igihanga ngutse ngushyira imbere igiterwa twita kivura hindi ariko turakoresha n'ubundi buryo bw'iwacu mu ntara ya Kirundo aho twabijije imisaya y'imicungo ivyo n'ibikorwa dufise muri iyi minsi
ko ariko baratwumviriza turiko tuganira na Mbonimpa Athanase umutumire w'uno munsi mu kiganiro giha ijambo abatwumviriza kuri Radio Ijwi rya Amerika akaba yoboye ishyirahamwe Association Tubane do Gikuzi ridakorera inyungu rijejwe gukingira ibidukikije kugwanya indwara ya sida no kongereza umwimbo w'ibifungurwa akaba rifise icicaro igikuzi muri komine yavugize mu ntara ya Makamba mwavuze ko mukorana n'ishyirahamwe Union International pour la Conservation de la Nature kuvyereke gukingira ibidukikije ikibazo cerekeye ibidukikije nk'uko ryo ishyirahamwe ryanyu rifisemo uruhara mu kugwanya gutitura konona ibidukikije mu ntara yavye nko mu ntara y'iwacu yavugizo eka no mu gihugu cyose haravugwa ko ibitara n'amashamba byageramiwe ivyo navyo iyo atamashamba ariho n'ibitara bikaba bigeramira cyane ibidukikije kuvyerekeye ico kibazo muri komine yavugizo ishyirahamwe ryanyu rifise uruhe ruhara mu kugerageza gutuma ibintu bitabandanya kunyuka kubijanye n'ibidukikije
cyambere dukora no kubare abanyagihugu ingaruka z'ibidukikije bitafashwe neza kabicisha mu nyigisho 2006 twararonse ifashanyo ya ambasade y'Abongereza aho twakoranije abatowe ku mitumba abanyagihugu n'abanyeshuri cyane cyane abo bikoreje igishiha kugira tubabariye tuti ibidukikije nibwo buzima no kubifata neza kugira kabiri nuko twateye n'ibiti muri iyo mfashanyo nyene bingana ihegitari imwe cya gatatu nuko tubari abahantu kwirinda cyane cyane imirara nyakanga rero tubicisha mu nyigisho z'abanyagihugu iyo tubahuje barabyumva kandi uwamategeko menshi yarafashwe cyane cyane bafashijwemo na administration aho ishobora guhana abantu baturiye nk'imitumba imwe byatera byo kurondera imiyonga y'inka n'ibindi abanyagihugu baramaze kubona ikirukuri ingorane ziterwa n'ubugaragwa n'ibindi rero turabifashwamo na administration kuko twari twabivuze mu mwanya
n'ihe migambi mufise dufate nko muri uyu mwaka w'2013 kuvyerekeye ishyirahamwe ryanyu
imigambi mikuru dufise niyo kubandanya twigisha abantu ikiza cya sida no kucirinda kigira kabiri ni ukurondera umugambi wo guhingura ibiterwa kugira tubihe akarusho cyane cyane murazi ko muri Afurika cyane no mu Burundi ibyo tudandaza kenshi tuba twabihingura turi gutarondera rero abadufasha muri iyo ntumbero cyane cyane abaduha uburyo bw'ibikoresho n'inyigisho zotuma dutanga kanovera ku biterwa tuzoba twarondeye kigira gatatu nuko tuzobana dutera kandi tukimbura imbuto zirobanuye cyane cyane zo kwibanda zerekeye ibiraya muri rya ntara yavugize murazi ko binahaba ariko birakeneye kuronka akanovera k'imbuto nshasha zirobanuye kandi zitewe kuri kijambere niyo migambi ahanini tuzobwira tutibagiye no kuguma twigisha abanyagihugu ingene borima neza tuberetse n'akarorero kuri iyo tere bo kwita parisha ekoro murima w'akarorero kugira zibararabiraho ibimeze neza tubereka ubudasa bwaho umuntu afashe itongo nabi n'ubudasa bwaho arifashe neza tukabereka ubudasa kugira badushyire nabo mu ngiro mu matongo yabo
n'izihe ntambamye muhura kuvyerekeye ishyirahamwe ryanyu gushika ubu n'uburyo muriko mutegekanya kugira ngo mugerageze kuzikura mu nzira kugira iryo shyirahamwe ribandanye ritera rije imbere
ahanini kenshi usanga amashyirahamwe nk'aya agira guharaniza ubuzima bw'amafaranga ariko turiko turegera abagira neza kandi batwumva ibyo rero tubikora gute nuko tubaha amaraporo nuko tubegera tukabasigurira nuko tubatwara ku kibuga bakabona ingorane dufise ruzigere yo kuri uyu mwaka ducishije kuri aya mashyirahamwe twababariye haba na cya kigega cy'isi yose kirabidukikije kama tujyamo mu nama imyaka ine turafise abagenzi dushobora kubarira ibitugoye tubaza yuko icyo kibazo kizova mu nzira ahanini gikuru ko dufise ishaka tukaba dufise n'aho dukorera abanyagihugu babyumva tubaza ko tuzoshika ku migambi twishinze atangorane nyinshi turonka
mu kurangiza ku mwanya urikuro uratera uturangirana yaba twari dufise nk'umwanya munini twari kubandanya iki kiganiro nashaka ngaruke kuri Risha n'inganza hari akabazo kanyuma waba ufise imbere ko turangiza iki kiganiro ku vyerekeye ishyirahamwe Athanase Mbonimpa ayoboye
ego tekindi kibazo nari mfise na nariko nshaka kubabaza ingene abanyagihugu bakira ibyo bikorwa byabo barangurira mu ijya komine yacu ariko aje kutubwira ko bakorana neza babyakira neza cyane ama kandi kabazo nari mfise nashaka kubaza iki gikorwa cyabo kirafise igihe kizomara canke kizobandanya gushika ryari
urakoze Athanase wishure
association twashinze izoshikaho ishobora gushitsa ingufu hose kuko twabivuze rero haraho dukorera mu ntara zindi za Burundi za Kirundo naho ivuga izo tuzobandanya dukora ibikorwa abanyagihugu rero barabishima kuko ishumba hirya no hino bravi kuko baronse nko gucibarabara ibarabara ricamwo bagiriye akamaro batwara abantu kwa muganga iyo turonse imbuto turabaha turafana n'ibikorwa imbere za ngorane zo kuvuza abana zo kubatwara mu mashuri ugasanga arazitoreye inyishu ahanini tuzobandanya dukorana n'abanyagihugu mu bizo ngingo twafashe ariko bwiza umwimbu abanyagihugu nizobeha bashira hamwe kugira nabo nyine nibongera barwanye n'inzara.
Madame Nizongi za consulate akimvuye woterera akimvuye woshikiriza imbere yuko turangiza ikiganiro muri make cyane
akimvuye noshikiriza nuko asosiyasiyo yacu tubona yuko igira akamaro abanyagihugu yagira akamaro abanyagihugu kubera irabateza imbere ikabarinda ubukene igatuma bakorera hamwe bungurana ibyiyumviro icyo noshikiriza mu guheza.
Murakoze cyane. Yari Mbonimpa Atanaz ayoboye ishyirahamwe Association Tubane do Gikuzi ridakorera inyungu rijejwe gukingira ibidukikije kugwanya indwara ya sida no kongereza umwimbu w'ibifungurwa rikaba rifise icicaro Gikuzi muri komine Vugizo mu ntara ya Makamba mugabo rikaba rikorera no mu zindi ntara z'igihugu. Twari kumwe kandi na Madame Nizongiza Consolat nawe nyene akora muri iryo shyirahamwe hamwe na Risha Ninganza ari I Bujumbura yashoboye kubaza ibibazo ku vyerekeye iryo shyirahamwe nawe nyene akaba ava muri komine Yavugizo Gikuzi aho iryo shyirahamwe Association Tubane do Gikuzi dakorera inyungu rifise icicaro. Turabashimiye cyane kuri iki kiganiro. Murakoze mwese.
Akoze cyane.